Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Juti zacu banywanye ndabaramukije kandi mbahaye ikaze muri aya makuru. Muri kumwe na Thomas Kamirindi. Inama nshinga amateka y'u Burundi yaraye yemeje itegeko rishya rizagenga amakomine.
Amakomine ntibazokwemeza uburyo buzotangura gukoreshwa itariki imwe y'ukwezi kw'indwi, kuko bokwibuka gushyiramo makomine muri bije y'amakomine. Ubwo buryo kugira ngo indongozi nshasha zo mu makomine zizatonde ukwezi kwa gatanu bazohave bagira ingorane.
Uyu ni Pascal Nyabenda, umukuru w'inama nshingamateka y'u Burundi. Naho mu Rwanda, imirambo y'abandi bantu barenga ijana yabonetse ku kibuga cy'indege cya Gisenyi ni mu Kanya mu biyaga bigari. Chuti zacu ariko nk'uko mubizi, amakuru yo mu biyaga bigari abanzirizwa nayo hirya no hino ku isi. Mwayateguriwe kandi murayagezwaho na Aloyse Bigirimana. Aloyi, umwanya ni uwawe.
Urakoze Thomas, turayahera mu yavugwa hano muri Leta Zumwe za Amerika. Abashinga amateka w'umugambwe w'abademokrate biganje mu nama nshinga amateka ya Amerika bategekanya gutora itegeko ribuza Perezida Donald Trump gutanguza intambara na Iran. Inyuma yaho ategekeye igitero cyahitanye umukomanda akomeye muri Iran. Umukuru w'inama nshinga mateka Nancy Pelosi yashikirije ko bagiye gutora ku itegeko ritanga ububasha bwo gutanguza intambara, kuko amakenga ngo bashikirije igihe umushyiranganji w'imigenderanire n'andi makungu Mike Pompeo hamwe n'abandi bategetsi bo hejuru baza kubwira inama nshinga mateka ejo ingene igitero cyagenze ngo ntibanyuzwe. Ntankeka iyo nteguro y'itegeko mu gihe yotorwa izokwemezwa n'abashinga amateka, ariko nta mahigwe ifise yo guca muri sena isanzwe yiganjemwo abarepublikani. Ni mu gihe kandi ku mugoroba w'ejo ku munsi wa gatatu rokete zibiri zatewe mu gace k'i Baghdad gacungerewe cyane ahari ama ambasade y'ibihugu bitari bike harimwo n'iya Leta Zumwe za Amerika. Abategetsi ba Iraq bavuze ko ata muntu yakomeretse kandi atamuhari uravyitirira. Abategetsi muri Iran bari mu matohoza yo kumenya icyatumye indege ya Ukraine yari itwaye abantu 176 ikoroka igihaguruka ku kibuga cy'indege cy'i Tehran mu gatondo kejo ku munsi wa gatatu. Umuvugizi w'umunyamabanga mukuru wa ONU Antonio Guterres ashikiriza ko Guterres yahogeje imiryango yabuze abayo hamwe n'ibihugu abo bantu bakomokamo. Televiziyo ya Iran ejo yashikirije ko udusanduku twirabura tubika amajwi iyo ndege twabonetse. N'abategetsi ba Iran barahakanye kandi amakuru yavugwa ko iyo ndege yakorowe na misile. Muri Afrika, umuhari w'intagondwa zo muri Somalia Al-Shabaab waragabishije Kenya ko itazigera itekana. Uwo muhari wabishikirije jo kuwa gatatu ko bamukerarugendo batazoronka amahoro kandi ko uzobandanya ibindi bitero ahari inyungu za Leta Zumwe za Amerika muri ako karere. Ni nyuma yaho Al-Shabaab itereye ikambi ya gisirikare muri Kenya mu mpera z'indwi muri Somalia mu 2011 kwifatanya n'inteko z'umuryango umwe bwa Afrika zisanzwe ziriko zirarwanya umuhari Al-Shabaab. Perezida w'Uburusiya na mugenzi we wa Turukiya basaba ihagarikwa ry'intambara mu gihugu cya Libya. Babisabye ejo basaba ko iyo ntambara yohagarara kuva ku munsi w'Imana w'iyindwi. Aho impande zibiri zisanzwe ziriko zirarwanira ubutegetsi muri icyo gihugu. Abo bategetsi bavuga ko intambara muri Libya ituma amahoro n'umutekano mu bihugu no mu karere ka Mediterane ndetse no ku mugabane wa Afrika uhungabana. Ibyo bivuzwe mu gihe igihugu cya Turukiya cyatanguye kurungika abasirikare bacu mu gihugu cya Libya gushyigikira leta yemewe n'amakungu y'i Tripoli. Haruhande y'ibyo, umushikiranganji wa mbere wa Libya Fayez Sarraj yarabonanye n'abategetsi b'umuryango umwe bwa Buraya i Bruxelles mu Bubiligi ejo ku munsi wa gatatu. Perezida wa Guatemala Jimmy Morales yashikirije jo kwa gatatu ko leta yiwe yanse kwakira abanyamexique bagiye gusaba ubuhungiro muri leta zumwe za Amerika. Morales ubutegetsi bwiwe buherana n'indwiza yavuze ko abategetsi ba Amerika babwirizwa kuzoganira n'uzomusubirira ku butegetsi kubijanye n'ico kibazo. Mu mwaka uheze Amerika yarakagije amategeko ajanye no kwakira impunzi ragabanya ibitigiri by'abasaba ubuhungiro baciye ku rubibeko mu manuko. Benshi muri abo bava muri Amerika yo hagati. Leta zumwe za Amerika imaze gusubiza muri Guatemala abantu basaba ubuhungiro 94 bamuka muri El Salvador hamwe no mu gihugu cya Honduras. Ibihugu vya Pakistan n'Ubushinwa byaratanguje imyimenyerezo ya gisirikare mu ibahari ry'Abarabu mu ntumbero yo gukomeza imigenderanire mu bijyanye n'umutekano. Iyo myimenyerezo ya gisirikare izomara iminsi 9 yatanguye ku munsi wa mbere ibaye igira gatandatu ibyo bihugu bikoreye hamwe. Igihugu cy'Ubuhindi kidacana waka na Pakistan cyashikirije amakenga kuri iyo myimenyerezo ikoregwa hafi y'ibivuko byacu. Imyimenyerezo ya gisirikare hagati y'igihugu cya Pakistan hamwe n'Ubushinwa ikabije mu gihe igihugu cy'Ubuhindi hamwe na Pakistan barabana ayingwe mu bijyanye n'ibya gisirikare bashobora no gutana mu mitwe umwanya uwariwo wose.
Aloyizi Bigirimana, urakoze kuri aya makuru yo hirya no hino ku isi utugejejeho. Nshuti zacu, mbibutse ko iyi ngiyi yari radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Usibye ku maradiyo yanyu, mudukurikire no ku rubuga rwacu rwa internet radio yacu voa.com ndetse no kuri YouTube VOA Radio yacu. Amakuru mu biyaga bigari. Burundi nyuma y'amatora yo muri uyu mwaka abayobozi b'amakomine bazaba bafite abanyamabanga nshingwabikorwa ntayegayezwa biri mu itegeko rishyashya rizagenga amakomine ryaraye ryemejwe n'inama nshingamateka y'u Burundi. Ni inkuru ya Desire Hatungimana.
Muri integuro nshyashya y'itegeko rizogenga amakomine inyuma y'amatora yo mu kwezi kwa gatanu uno mwaka w'2020 umushikiranganje w'intwara we hagati mu gihugu yari yagiye kwisigurira abashingamateka yagarutse ku ngingo zimwe zimwe zihambaye. Iya mbere yerekeye impinduka zijanye n'ingene Musitanteri agiye gukorana n'inama mpanuzwa jambo afatiye ku ngingo yo mwibwirizwa rya hahora.
Ya 11 tuvuga neza yuko ikomine irongorwa na Musitanteri ariko akayirongora acungerewe neza n'abari mu nama ya komine. Ibi mu bibwirizwa shingiro byanditse uko nyene kaba vyaje binyanyura ingingo yari hasanzwe yavuga yuko ikomine irongowe na Musitanteri n'inama mpanuzwa jambo ya komine kaba ari ingingo mbi kuko yashiraho abategetsi babiri ku ikomine.
Iyindi ngingo yerekeye urundi rwego rugiye gushingwa iruhande y'abahanuzi n'umunyamabanga wa Musitanteri bahahora nk'uko umushikiranganje burandagiye abivuga.
Iyindi ngingo turako akarorero ni ingingo ya 56 aho ishinga iyindi mirimo mu ikomine itari hasanzwe irashiraho uwitwa le secrétaire exécutif permanent de la commune akaba ndetse mbere ari wazoba by'ukuri ari isongerezi cya Musitanteri kubera byagaragaye neza yuko mu ikomine hakenewe umuntu w'ijunja n'ijambo kandi w'incabwenge by'ukuri yosigara Musitanteri mu gihe atari.
Amakenga y'abashingamateka ku bijyanye n'ingene umurongozi wa komine azorangura amabanga yiwe mu minsi iri imbere ntabuze mu bashingamateka. Mushingamateka Baranyizigiye Jacqueline ashikiriza amwe mu makenga.
Bwa mbere tuzi yuko mu itegeko rya hahora uwahora afata icegeranyo mu gihe hari inama ya komine yari Musitanteri. Mugabo usomye mu iri tegeko nta na hamwe berekana yuko Musitanteri ari wazofata icegeranyo. Aho rero naharondera umuco. Hanyuma uyu mu asista yahora ari umusekretere wa komine simbona igituma bamufusa ahubwo ahanini bari kutwereka icyo azobajejwe kuko mu matribution ya personnel ya komine ntawe bigeze batwereka ibyo azobajejwe.
Umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu ntacakure mu kwishyura amakenga y'abashingamateka bibaza ingene mustantere agiye gukorana n'inama mpanuzwa jambo ya commune.
Commune izoba iramutswa mustantere. Mbe ugaruka akaba secrétaire wa conseil communal cyangwa ico kibanza cyufatwa n'ubundi tuvuge na secrétaire permanent. Jewe vyukuri imvuga n'ivyo byose birashoboka bivana n'ico umuntu agamije. Kumbure namba bitari ngaha niyumvira yuko byo havuye bitomogwa n'andi mateko mperekeza na cyane cyane ile madore d'interieur cyanke atandi mabwirizwa za bitomora mu gihe byo ngo matoko tubishira ngaha aho giraho duhagaze nta kibuza cyuko uno munsi ikibanza cyofatwa na secrétaire executive permanent.
Umukuru w'inama ashinga mateka Pascal Barandagiye nawe nyene afise amakenga kukuntu iyi nteguro shasha iza yongereza abakozi ba commune. Umukuru w'inama ashinga mateka baza y'amafaranga yo kubahemba zova agasaba ugwego nshingwa ntwaro kuvyitegurira ku gihe.
Itwamara ne kwemeza rino bwirizwa nibaza yuko mwebwe mwoca muraba hose tuzoba twashizemo mure ibintu bishasha bisaba uburyo ko mu makomine igihe bazokwemeza uburyo buzotangura gukoreshwa itariki imwe y'ukwezi kwindwi yuko bwo kwibuka gushiramo mu makomine muri bije ya makomine uburyo kugira ngo indongozi shasha zo mu makomine ziba zatowe mu kwezi kwa gatanu ntibazohave bagira ingorane anebijitiri itanguye.
Umushikiranganji Barandagiye nahatangiye ihumure avuga ko umwimbo wongerekanye mu makomine asigura ingene vyagenze.
Ikibazo rero cyo guhemba abantu si kirenga mu gihe twiyumvira yuko ahubwo abantu baje bazofasha kugira amakomine aronka uburyo. Ubu buryo bwose buzaburaca ku ruhande. Komine zigize amakompetanse kirifu nta gisivya byo kuri ko amara ubutunzi butaziyongera. Jewe n'ukuri ndemeza yuko uno munsi amakomine yateye intambwe mu buryo dufatiye ku bintu bibiri biriko birahinduka. Ica mbere isubizwa mu makomine ry'amasoko yari mu mirimo y'abikorera utwabo aho babyifashemo neza ubutunzi bwariyongereye incura amajana ane ku ijana. Ibi ndababwira ni ibiharuro dufise dushobora kuvyandika tukabahereza uburorero tukabibaha ngabo nama nshingamateka aho babyifashemo neza batatoje bashyira mu mufuko.
Iyo nteguro y'itegeko rigenga amakomine ritomora ko ba mustantere bategerezwa kuba ari abafise impapuro z'imitsindo za kaminuza. Umushikiranganji w'intwaro hagati agasigura ko mu myaka iheze vyagaragaye ko bamwe muri ba mustantere batari bashoboye. Inama shinga amateka y'u Burundi yemeje iyo nteguro nshasha ijanye n'itunganywa ry'amakomine yisunga ibwirizwa shingiro ryo mu mwaka wa 2018. Iyo nteguro ikazobanza guca mu nama nkenguza amateka imbere y'uko umukuru w'igihugu ayitera ku gikumu.
Banywanyi b'ijwi rya Amerika, uretse kutwumvira ku mirongo ya FM, ku mirongo migufi ya shortwaves, kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa. Kuba twumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda. Abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane. Kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda 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 gatanu rimwe umunani gatanu. Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Mu Rwanda, ubuyobozi bw'akarere ka Rubavu mu ntara y'Uburengerazuba ejo bwataburuye indi mirambo y'abantu barenga ijana ku kibuga cy'indege cya Gisenyi bakekwa ko bishwe mu 1994 bahambwa ikivunge mu binogo rusange. Claude Ganza Munyamagana araduye inkuru irambuye.
Uku guhinda mwumva nuko imashini kuri uyu wa gatatu niyo yakoreshejwe mu gukomeza gushakisha imibiri yajugunywe mu byobo byabonetse mu kibuga cy'indege cya Gisenyi mu karere ka Rubavu ku munsi wa kabiri. Ku munsi ubwije hamaze kuboneka imibiri y'abantu 28. Umuyobozi wungirije ushinzwe imibereho myiza y'abaturage mu karere ka Rubavu Madame Ishimwe Pacifique arasobanura ko kuba uyu munsi hifashishijwe imashini byagize akamaro cyane.
Twakoresheje abantu benshi bashoboka ariko n'ubundi duhura n'ingorane z'amabuye manini amaboko atashoboraga guterura niyo mpamvu twahisemo kwifashisha imashini ifite ubushobozi bwo gukura amabuye manini ariko nyuma yuko habonetse nibura ibimenyetso ko hari imibiri n'ubundi ba bantu bagakoresha amaboko kugira ngo tutangize imashini itangiza noneho tukabura nuko tubara imibiri y'abantu.
Umunsi w'ejo hari hataramenyekana bidasubirwaho niba imibiri yabonetse ari yabishwe muri Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994 cyangwa se niba atari bo. Kuri iyi nshuro ariko Madame Ishimwe Pacifique aravuga ko nta gushidikanya kugihari
kuko abantu 28 bari bamaze kuboneka ndetse n'ibimenyetso byari byagaragaje ko ari abantu bishwe muri Jenoside kandi nk'uko dukomeza no gushakisha amakuru mu by'ukuri hano nta rimbi ryari rihari ngo tuvuge ngo ni abantu bashyiwe kandi abantu nta nubwo bashobora gushyingurwa mu buryo turimo tubona iyi mibiri abantu bacurikiranye baboshye ndetse n'ibi bikoresho bigaragara ko bagiye bicishwa kugeza uyu mwanya ntabwo turimo dushidikanya ko ari abantu bazize Jenoside.
Ubwo twakoraga iyi nkuru hari hamaze kuboneka imibiri y'abantu 113 yongera kuri 28 babonetse kuwa kabiri. Ibikorwa byo gushakisha imibiri birakomeza no kuri uyu wa kane. Ubuyobozi bw'akarere ka Rubavu burasaba abaturage muri rusange n'abatarashyinguye ababo by'umwihariko gukomeza kwitabira iki gikorwa no gutanga amakuru yafasha mu kumenya aherereye imibiri kugira ngo ishyingurwe mu cyubahiro. Ntiharamenyekana igihe iki gikorwa kizamara kuko nta makuru afatika araboneka yatuma byihutishwa.
Ibyo bo nk'uko mwabonye ukuntu birimo bigaragara ntago ari ahantu hari presi ngo tuvuge ngo nahangaha naha no gukomeza gushakisha umuntu arimo arabona ko ni ahantu hatandukanye. Rero turimo turasaba abaturage gukomeza gutanga amakuru ku buryo nibura bishobora koroshya akazi ariko niyo bitakunda aho dukeka muri iki kibuga hose tuzahagera.
Claude Ganza Munyamagana mu burengerazuba bw'u Rwanda ku bwa Radio Ijwi ry'Amerika.
Turabasuhuje bakunzi banywanye ibijwi rya Amerika. Dukomeze dufatanye kubona amakuru agezweho kandi yizewe twasangiza abatwumva. Kubera iyo mpamvu turabasaba kutugezaho amakuru, amafoto n'amashusho mubona aho mutuye, aho mukorera, aho mwiga n'aho mugenda. Mwatugezaho n'ibitekerezo hamwe n'ibyifuzo mufite byadufasha kubanogera. Mwakoresha urubuga rwa Facebook VOA Radio yacu cyangwa nomero ya WhatsApp ikurikira. Akamenyetso ko guteranya 1 2 0 2 4 4 1 9 3 1. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yaraye agejeje ijambo ku gihugu cye ku ntambara kirwana na Irani, yarivuze akikijwe na Vice Perezida we Mike Pence, Minisitiri w'ingabo Mark Esker n'abagaba bakuru b'ingabo z'igihugu bose. Professeur Athanase Gahungu aradusobanurira ibikubiye muri iri jambo. Yigisha muri kaminuza yitwa Chicago State University ya hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Araganira na mugenzi wacu Frederic Nkundikije.
Iri jambo mushingantahe Nkundikije, igikuru gikuru yagombye kuvuga nuko President Trump agomba kubandanya ibyo yavuze kuva kitoza ko adashaka ko Iran yubaka igira ibyo bita nuclear weapons byabigwanisha byo kumara amakungu. Hanyuma ikindi yavuze rero nuko naho bateye yabyemeye barateye mugabo kubera ico bita early warning, babimenye kare nta banyamerika bapfuye. Hanyuma mugabo ikintu yaciye yongera ko kigoye kumva nuko ashaka yuko OTA ya mucongereza na NATO yuko ikora cyane mu byerekeye Iran. Ibyo rero biragoye kumva yuko yo bagomba kuvuga yuko abanyamerika, inteko z'abanyamerika zizova muri kiya kirere. Ibyo biragoye. Hanyuma ikindi yongeye ko kiryoshe nuko sinzi ko kiryoshe cyane kigoye kumva nuko avuga yuko abo muri Iran n'abanyamerika bose bafise uwo bagwanya ari umwe, umwasi ari umwe yitwa ISIS.
Professor Athanase Gahungu, abantu benshi barafise ubwoba ko uruhagarara rwatanguye hagati y'ibyo bihugu rushaka kwiyongera mu ijambo President Trump yashikirije. Hari ikintu cerekana ko ibitero Amerika nayo ishobora kwihora?
Nta kintu na kimwe kubwi wanje jewe ni abandi bashobora kubaza ibisukundi mu bintu byo numvirije nta kintu na kimwe cerekana yuko Amerika yo bigomba gutera yoba yabivuze ukundi akabihinyisha yubyobaho mugabo jewe ntabirashoboye kumva ahubwo numvise abwira abantu bo muri Iran ngo ko bene abo muri Amerika bashobora kubanaho mu mahoro noneho arabasara aranababwira yuko umwansi wabo ari umwe ari ISIS nibyo nidashoboye kumva
igihugu cha Iran cyifuza ko naho cyakoze ivyo bitero kivuga ko umugambi nyakuri icyo gihugu gifise ari uko abasirikare ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika bova mu gihugu cha Iraq ivyo ni ibintu bishoboka mwihweje ijambo Perezida Trump yashikije
mu bintu yavuze wumva nije nijyo mvuga ko ari ibintu byo guhunyika yavuze yuko ashaka yuko OTAN NATO bya bihugu bikoraniye hamwe by'i Buraya yuko ari byo byogenda bikabandanya bikagira uruhara runini mugabo n'ubyo bibaye igica kigora nuko nibamara kuvayo hariho ibihugu bijya bisanzwe bikora bikundana n'abanyamerika za Arabie Saoudite zande ibyo bindi bihugu rero bizoca bishavura noneho bizece bituma ibiriko birabubu bibandanya kuko noneho ibyo abanyamerika bari bashaka bizoba bitagishobotse.
Perezida Trump yatangaje kandi ko agiye gukaza ibihano kugira ngo icyo gihugu nyine ikagisubire cigenze neza iryo gabishwa ku bwanyu byogira nk'ingaruka iyihe ku gihugu cya Iran.
Iryo gabishwa yagize nicyo wituma binavuze yuko ari ibintu byo guhinyishwa byabayemo bakagomba kuba Perezida Trump akagomba kubandanya ibihano bizoca bituma noneho izo ngaruka mbi zari ko ziraba zongerekana. Icyatumye ni kuva na kera ibibahejeje kuba byo guterana biva nuko abanyamerika bagumye bashira ibyo bihano kuri Iran nayo ukavuga uti nta kundi nugira atari kuza gutera abanyamerika. Ibyo rero bintu byo kubandanya ibihano uri kubabwira abantu ngo tugomba gukorera hamwe tugwanye umwasi umwe urumva ko ari ibintu uravye neza bitameze nk'ibijanye iryo nicyo natoye mu ijambo yaheje gushikira
Professor Atanase Gahungu urakoze cyane gose ku kiganiro mu radio y'ijwi ry'Amerika.
Ahubwo nje no gushimira mushinga ntahe Frederico.
Abakurikiranira hafi iby'akarere k'uburasirazuba bwo hagati bamwe na bamwe basanga iyi ntambara hagati ya Iran na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ishobora gutwika aka karere kose. Umwe muri bo n'umushakashatsi kandi akaba umwarimu muri kaminuza ya Siegen mu Budage, Emmanuel Ndahayo, aragana na Venuston Nshimiyimana wo mu biro by'ijwi rya Amerika i Londres mu Bwongereza.
Emmanuel Ndahayo, ndagushimiye cyane, kazi neza ku ijwi rya Amerika.
Ndabashimiye nanjye Venuston Nshimiyimana.
Kiriya gikorwa cya Perezida Trump cyo gufata icyemezo cyo kurasa uriya mu generali ubusanga yaragifashe ahereye kuki?
Bungira ngo umuntu ashobora kuvuga ko hari impamvu zinyuranye zatumye afata kiriya cyemezo. Cya mbere ni uko iyo urebye uko ibintu bimeze muri politiki y'imbere muri Amerika, urasanga harimo ikibazo cy'uko abademokrate bashaka guhungabanya bakoresheje uburyo bwo ku bw'amategeko n'uburyo muri bafite ijambo muri Kongere, bashaka guhungabanya ubutegetsi bwa Trump, bashaka no kugira ngo abaturage bamuve inyuma bagaragaze ko Trump atari umuyobozi mwiza. Trump rero ngira ngo nk'abandi banyapolitiki bose, nk'abandi ba perezida bose, ntabwo ari we wenyine. Iyo batorohewe imbere mu gihugu bagerageza kuba bagira ibikorwa bakora hanze y'ibihugu byabo bishobora kugaragaza ko bafite ingufu, bishobora kugaragaza ko icyo gihugu bayoboye gifite ijambo, bigatuma abaturage basa naho bibagirwa ibyo bibazo byari birimo imbere mu gihugu, ahubwo bakarangamira ibyo bibazo by'inyuma yaho mu gihugu.
Ikaba se ariyo mpamvu ibihugu nk'Ubufaransa, Ubwongereza ndetse n'Ubudage byose byashushe naho bivuga yuko bishyigikiye Amerika muri kiriya gikorwa cyo kwica General Soleimani.
Ni muri iyo nzira umuntu yabivugamo ngira ngo byaravuzwe cyane ko Neto na Abanyamerika bayiyoboye abandi ngira ngo nabo bagerageza gukurikira nubwo usanga abanyapolitike b'ibyo bihugu umaze kuvuga Ubufaransa Ubudage cyangwa se Ubwongereza badashyigikiye cyane ririya raswa rya Suleimani nubwo batarivugaho rumwe ariko ntabwo bajya ku mugaragaro ngo bavuge bati twitandukanyije na Amerika cyangwa se na Trump.
Urabona biriya bintu bidashobora gukurura intugunda nyinshi muri kariya karere ku burasirazuba bwo hagati.
Intugunda zo zari zisanzwe zihari ahubwo umuntu yavuga ati ese ntabwo zishobora kuzongera bigatuma yenda amaraso ameneka ari menshi cyane kurusha uko yamenekaga. Turebye muri kariya gace kose ntabwo ari hariya muri Iraq gusa hari ibibazo ngira ngo turabibona uburyo abantu bapfa buri munsi muri Yemen. Muri Yemen abantu bahagwa turabazi, abantu baharwanira turabazi, tuzi ko hari Iran bifitemo uruhare, tuzi ko ari Arabia Saudite bifitemo uruhare. Ahubwo binavugwa ko uriya mu generali yishwe agiye mu nama aho yagombaga kuvugana aho hagati ya Iran na Arabia Saudite hagombaga kuba hari ibiganiro. Ni ukuvuga ngo ntabwo ari intugunda, ntabwo aribwo zigiye gutangira, ahubwo yenda zishobora kwiyongera. Ariko hari kimwe navuga yenda gishobora gutuma abantu bahumurizwa, nuko ari Iran ubungubu ari n'Abanyamerika ubwabo nta muntu n'umwe ufite inyungu z'uko intambara yakwaduka abantu bakicana cyangwa se amasasu akavuga uruhurura. Nubwo byaba nta gihugu na kimwe muri ibyo byombi cyifuza ko byaba igihe kirekire, ari Trump cyangwa se Amerika iri kwitegura amatora, nta gihugu na kimwe cyifuza kujya mu matora kiri mu ntambara. Ari Iran yari isanzwe isa naho yifitiye ibibazo bijyanye n'ubukungu n'ibihano bayifatiye ireba ko bayibikuriraho, ngira ngo nayo ntabwo yifuza ko intambara yaba ndende. Ahubwo ibihugu byombi ari Iran cyangwa se n'Amerika birashaka noneho kuba byakoresha navuga icyo kintu kugira ngo birebe ko byanashoboka kugaruka ku meza y'imishyikirano, ngira ngo nayo mpamvu Iran nayo yenda yakoze ibyo bintu byo kuvuga rwereka yihorere igaragaze ko nayo ifite ingufu. Uyu munsi yageze ku meza y'imishyikirano batazayifata nk'akanda cyangwa se nk'umuntu utagira ingufu. Noneho bashyikirane barebe n'ukuntu nariya amasezerano yajyanye n'ibintu bya nuclear bashobora kongera kuyasubiramo. Buri wese birumvikana ashaka gukuramo inyungu kurusha undi.
Emmanuel Ndahayo, ndagushimiye cyane kuba waje ku Ijwi ry'Amerika.
Nagiye ndabashimiye Venuste Nshimiyimana.
Turabaramukije bakunzi namwe banywanyi b'Ijwi ry'Amerika. Mu ntumbero yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose, ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva. Kubera iyo mvo, Ijwi rya Amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru, amafoto, amavideo y'ibibera aho mutuye, aho mukorera, aho mwiga n'aho mugendera. Mudushikiriza n'ibindi byumviro n'ivyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibara jishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA Radio yacu canke inomero yacu ya WhatsApp ikurikira agasaraba 1 2 0 2 4 4 1 9 9 3 1. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Chuti zacu mwese uko mungana, mbashimiye ko mwakurikiye aya makuru. Mukomeze rero mugubwe neza n'ibiganiro bya radio yanyu Ijwi rya Amerika. Mutibagiwe cya kiganiro cyanyu muri isanga gitangira saa 10. Ndabashimiye cyane rero, umunsi mwiza, murakarama.
Been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.
Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika.